ibira byo mwumva ni radio ijwi by'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne yaraye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere, yafunzwe nyuma y'icyemezo cy'urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bine birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano.
Ndegwa ubujurire byari byaha bitatu, kwibaza impamvu rero babigize bine, ubwo ibyo bindi sinzi aho byavuye.
Umunyamakuru uzwi nka Cyuma Hassan. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Mali yatsinze y'u Rwanda ibitego bitatu ku busa mu rwego rw'amajonjura y'igikombe cy'isi.
Ntabwo rero byoroshye gukina utuzuye ku ikipe nziza nka Mali, byatugoye gusubira mu mukino. Ku ikipe rero nk'iyingi ifite abakinnyi beza, bafibaza icyo gukora imbere zamu, bazi gukosora amakosa abantu bakora ngira ngo badukosoye koko.
Vincent Mashami, umutoza w'ikipe y'u Rwanda, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, mwiriwe namwe muteze amatwi. Turahera kuyavugwa muri Afrika. Abajeje umutekano ba leta ya Ethiopia bavuze ko bafashe bongera barafunga abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Tigrinya baharugwa mu majana bakekwa kuba bashigikiye abarobere bo mu muhari TPLF rwanya leta. Ibi ni mu gihe umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken asaba impande zose gusubira inyuma bagahagarika imigwano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku ruhande rwaryo ririko rirasaba ko abakozi baryo batari bake hamwe n'abashoferi b'amakamyo ya PAM bafashwe barekugwa. ONU ivuga ko ihagarikwa ry'abo bashoferi ari ikindi kije gusubiza inyuma utwigoro twayo n'utw'amashyirahamwe y'abagira neza. Aba bariko baragerageza ku bifungurwa byoshikira abanyagihugu bo mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia. ONU ivuga kandi ko atamfashanyo zirigera zinjira muri iyo ntara kuva leta ya Ethiopia itanguye kugaba ibitero by'indege ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele ku itariki ya 18 y'ukwezi kw'icumi. Umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba uracyatekanye, ariko ibihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi byasabye abanyagihugu babyo kuvayo kandi bihanura ko atanabojayo muri ibi bihe by'intambara. Naye muri Sudani, Generali Abdel Fattah al-Burhan yafashe ubutegetsi ejo ku munsi wa kane, yaragenye akanama gashasha yasubirije akahura kazorongora igihugu ibyifata kibanza inyuma ya kudeta y'abasirikare yabaye mu kwezi guheze. Iri tangazo ryo kugena abategetsi bashasha bibaye hasigaye iminsi ibiri ngo habe imyiyerekano simusiga y'abadashyigikiye iyo kudeta. Ubutegetsi bushasha buvanzemo abasivile n'abasirikare, n'abasivile baharaniye ubwigenge n'impinduka bagize uruhara mu ikugwa rya al-Bashir bashizwemo. Kudeta y'igisirikare yo mu kwezi guheze yatumye haba imyiyerekano iyigwanya ahasize ubuzima abantu 13 nk'uko byavuzwe n'abatabara. Muri Afrika kandi ni muri Central Africa, imigambwe ikomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ejo ku munsi wa kane ko yiteguye gusubira mu biganiro bitumbereye kurangiza intambara imaze imyaka 8. Bavuga ariko ko byoba mu gihe leta yohagarika gukurikirana abashinga amateka babo 3. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yikuye muri ibyo biganiro mu ndwi zibiri ziheze bagiriza Perezida Faustin Archange Touadera gushaka guhagarika ubudahangarwa bw'abo bashinga amateka. Leta ivuga ko bariko baratohozwa ko ku ruhara baba baragize mu gukorana na François Bozize uwo leta yagiriza kuba inyuma ya kudeta yageragejwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2020 ariko iburizwamo. Hanze y'umugabane wa Afrika, Leta z'Ubumwe za Amerika ihanura Abanyamerika kuva muri Haiti kumva z'umutekano muke hamwe n'ubukene burenze bw'igitoro ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka ku bitaro n'amavuriro ku mashuri hamwe no ku mabanki irigabisha ryasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika bije mu gihe leta ya Haiti n'igipolisi byananiwe guhagarika imigwi y'abagizi ba nabi bamaze indwi zitari nke barazibiye kw'ibitoro bishikanwa ku masitasiyo hambavu y'aya makuru abategetsi ba Amerika n'aba Haiti baracyakorera hamwe bagerageza ko barekuza abamisiyoneri 17 b'Abanyamerika banyururijwe muri icyo gihugu. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping byitezwe ko bazoganira mu ndwiza hakoreshejwe ubuhinga bwa video nk'uko imenyesha makuru bitari bike byaha muri Amerika byatanguye kubinuganuga. Ni mu gihe ibyo bihugu bitunze ibigwanisho bya nuclear bitarabana byiza muri iki gihe. Abategetsi ba Amerika bavuze ko uyu mubonano uri mu twigoro two gukinga kw'ibi bihugu byinjira mu ntambara y'ubudandaji ibikorwa bya gisirikare hamwe n'ibindi bibazo. Abo bategetsi babiri baheruka kuvugana ku itariki 9 y'ukwezi kw'9 aho baganiriye ku bibazo by'ubutunzi ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikiza cya COVID-19 kuko byavuzwe n'umwe mu bategetsi bo hejuru hano muri Leta Zunze za Amerika.
Urakoze Aloyizi Bigirimana na mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioacademy.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni www.radio yacu
iwanyu mu ntara.
Ire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umunyamakuru Niyosenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan yaraye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Yafunzwe nyuma y'icyemezo cy'urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha bine birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano rumukatira igihano cyo gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 y'u Rwanda. Umunyamategeko umwunganira yatangaje ko azajuririra icyo cyemezo. Kigali, Eric Bagirubusa.
Eric, ubu ngubu tuvugana urugo rwagize z'umutekano za rwose nyuma y'iminota nk'itatu ishizere umucamanza afashe icyemezo. Polisi ribe urugo abantu rwose abantu turi kumwe bose bababoshye najya ngo umuntu abarize rwose basanze ndi mu nzu ndi kuzinga ibintu kuko nari niteguraga kujya kuba nafungwa nari byiteguye.
Ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hassani yabwiraga ijwi rya Amerika ko yarasumbirijwe n'inzego z'umutekano. Ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe. N'urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uribwa atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umutwara mu kazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fidele Kuradusenge bareganwa bari bagizwe abere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa. Mu byo yasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV acishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urukiko rukuru narwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya. Gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakuza amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha. Aravuga ko yagumbye kuba yaraganye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga, kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri internet wese abyemerewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga. Urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo ahubwo ko we yabisa abanyamakuru. Yavuze kandi ko bw'abanyerondo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa kane 2022 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse ababangamira mu kazi. Umucamanza yamuhamije ibyaha bine: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni inzego z'umutekano, n'icyaha cyo gutambamira imirimo ya tegetswe. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda. Umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize impurirano imbonezabyaha kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse. Yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa. Mugenzi we Kuradusenge we yagize umweru urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri Komeza Usenge. Ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi, umunyamakuru Niyonsenga yabwijwe rya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza.
Mu by'ukuri iki cyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragara buri wese, kuko ntabwo wenda nagiye mu rukiko ariko bambwiye ko bampamije ibyaha bine kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha bitatu. Kwibaza impamvu rero babigize bine, ubwo ibyo bindi sinzaho byavuye mu by'ukuri, kuko ntabwo gikurikije amategeko kandi nta nubwo urukiko rwashingiye kumenyetso twatanze.
Ubw'umunyamakuru Niyonsenga we arasangana amagingo y'ibyemezo biri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
No kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze, mu cyamanza wa mbere yabyemeje ko nta cyaha nakoze, ahubwo byari byakozwe mu gambi yo kuncecekesha ubudakomeza gukora inkuru dukora zituvuga zikakaye ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi. Bari bazi ko nzacika intege, babona sincitse intege, bwari mu buryo kuncecekesha, babonye nacecekere nk'uko babishakaga, bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kuncecekeshejwe mu bikorwa. Ndaba nsize icyuho gikomeye mu itangazamakuru, kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi wari usigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda.
No ku munyamakuru bimazemo igihe, Bwana John Williams Intwari, umuyobozi w'ikinyamakuru iremenews.net na Pax TV, akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kuvuza n'abandi kumva ko babasha gukora, kuvugira rubanda, kuvuga ibitagenda, ibyo byahindutse cyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira, ntabwo icyemezo cy'urukiko kiba kibaye kigenze gitya. Niyo afungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want, itangazamakuru twifuza, rya rindi rishima risega risegiriza, n'ubujurire ntibuba bwarabayeho.
Umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarabasha kubona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo ayitangazaho. Gusa yemereye Ijwi rya Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa kane 2022, ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere. Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru bane bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru, barimo abanyamakuru batatu ba Iwacu TV bamaze imyaka itatu bataraburana, ndetse na Bwana Theoneste Nsengimana wa Umawavu TV uherutse gufungwa. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Tanzania kuri uyu wa gatatu abagize banabi biciye umwe n'igihugu mu nkambi y'Abarundi ya Nduta banamwibye amashiringi 50,000, inkuru irambuye James Joven muri Tanzania.
Ibyo byemezwa n'umurongozi mukuru w'ikomine Kibondo Colonel Agremba Gwaza mu nama y'impunzi n'abaturanyi bazo mu nkambi ya Nduta yabereye ku mupaka hagati y'inkambi n'umutumba w'abaturanyi witwa Kumuhasha muri komine Kibondo kuri uyu wa kane, aho yari kuvuga bijyanye n'iryo sanganya. Colonel Magwaza yavuze ko iryo sanganya ryabaye ku mugoroba w'ejo kwa gatatu mu ishyamba riri mu birometero hafi bibiri kugira winjire mu nkambi ya Nduta. Yongeye avuga ko abo bagizi ba nabi babiri bahenze uwo mumotari w'umutanzaniya abatware mu nkambi ya Nduta baciriye mu nzira zitazwi, hama baca baramwica bongera baramuturira. Nyuma yaho baciye banyaga imoto yiwe ababibonye n'abarimyi, ariko ntibashoboye gutabara batinya inkoho abo bagizi ba nabi bari bitwaje.
Alipotishwa kwamba awapeleke wateja wake wapi? Nduta. Wakaja wakamkaba hapo njiani, wakamuua na wakamchoma moto.
N'abantu babiri bamuhaye amafaranga 50,000 kugira abatware mu nkambi ya Nduta. Batarashika neza mu nkambi baca baramwica bongera baramuturira kugira ntamenyekane. Ibijyanye no gucungira umutekano ni igikorwa kiraba twese impunzi hamwe n'abaturanyi. Ubwivyo musabwa gukorera hamwe no gutanga raporo ku gipolisi mubonye icyo cyose kijyanye n'ubusuma kibure ubugizi bwa nabi. Mu makuru dukura ku gipolisi, benshi b'abagizi ba nabi ni abantu binjira mu gihugu cya Tanzania bavuye mu bihugu bituranyi bakoresheje inzira zitazwi, hama bagakora ubugizi bwa nabi. Abo bantu kenshi bafashanya n'impunzi hamwe n'abaturanyi bazo muri ibyo bikorwa bitemewe n'amategeko.
Ndabasabye dufashanye kugira ducungere umutekano wacu.
Mu makuru yahawe n'abamotari bagenzi b'uwishwe, Bwana Magwaza yavuze ko abo bagizi ba nabi bamusanze aho akorera muri komine Kibondo bamuhendesha amashiringi 50,000. Igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza mu nkambi no mu baturanyi. Bwana Magwaza yavuze ko abantu babiri bamaze gufatwa, umwe n'umurundi yaje ava mu Burundi, uwundi n'uwo mu nkambi ya Nduta, bafatiwe ku mupaka wa Mabamba aho basanganywe iyo moto bariko barayijyana mu Burundi kuyigurisha. Bakunze kwiba imoto nshasha, iyo bazivye bajya kuziguza mu bihugu bituranyi. Hari ubwo baguza imoto yose kibure bakayitatura bakagurisha kimwe kimwe. Igipolisi cyarashoboye gufata abantu babiri, umwe yari umurundi wo mu nkambi, uyundi yaje ava mu Burundi. Bafashwe bariko barajyana iyo moto mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka wa Mabamba. Kubw'ibyo dukomeje gukora amatohoza mu nkambi n'inyuma y'inkambi kugira tugabanye ubwoba bishya.
Nta
mwaka urenga hatabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine ya Kibondo no mu nkambi. Mu kiringo cy'amezi 3 ashize, hafi abamotari 5 baramaze kwicwa bazira imoto zabo. Kenshi usanga harimwo abarundi bava mu Burundi, impunzi hamwe n'abatanzaniya bafashanya. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye Ijwi ry'Amerika zemeza yuko ubugizi bwa nabi ari kimwe mu bibazo bitaregera bikemuka n'umunsi warimwe, bigateza umutekano muke mu nkambi iminsi yose.
Wapi umutekano wapi na ukwiye kabisa umeze nabi. Umutekano ni kubera abantu baratangwe kwishwa mu makambi, nicyo gituma rero tuko turagora umutekano ntukwiye neza, kuko bajya nani bamaze kunguka tukababona mu makambi baragaruka. Icyo rero tuko tudifuza yuko bene bariko baragunguka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki
bintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza. Hakuru jenge cyo nosaba ku mashyirahamwe afashe impunzi nuko batugarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumikwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke, kuko bibonaga uko twahunze nta gateka dufise. Twaravyumvise yuko hari wapfuye, biboneka ko ari umutekano muke hari yabuze. None natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswa kudushikira leta ari hirya Yesu.
Izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye, kuko hari abandi benshi banyuruzwa, abandi bakaburirwa irengero ahogwa ubusa. Iyo hakozwe amatohoza nka mwenayo, benshi barakunze gufatwa kandi yatacho bagirizwa, bigatuma umutekano muke. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni radio ijwi y'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Frederic de Clercq wabaye president wa nyuma w'umuzungu wa Afrika yepfo yitabye imana kuri wa gatatu azize indwara ya kanseri yarafite imyaka 85 azwi cyane kubera ubutwari yagize bwo kurandura politiki y'ivanguramoko ya apartheid gufungura Nelson Mandela no kwemera amashyaka ya politiki arimo ANC yari yaraciwe mugenzi wacu Fidel Nyunga yavuganye na Jean Patrick Ngendakumana umurundi wikorera ku giti cye kandi umaze imyaka 20 yatuye muri Afrika yepfo aba mu mujyi wa Johannesburg Ngendakumana aravuga uko yakiriye urupfu rwa President de Clercq
uko tubona abantu bavyakiriye abantu benshi basa nkuko naho yafuye benshi ntibababajwe n'urupfu rwiwe kubera mu minsi ya nyuma iheze yasa nkuko mengo ntirekana mbino cita gute ico bita romor n'intwaro yatwara intwaro ya apartheid yakajyanisha imiryango ya apartheid yatwara mugabo yaragize uruhara runini muri demokrasi yo muri Afrika y'Efo aho yemera ko intwaro ya apartheid irangira hama hakaba amatora umupari ya ANC ugacyusinda ugatwara igihugu cya Afrika y'Efo kuva muri 1994
yaranonse agashimwe ka Nobel kitule Nobel mu 1993 ari kumwe na Nelson Mandela kubwanya ako gashimwe yaragakwiye nkuko muvuze ko yagize uruhara naho mu nyuma kumbure hari ababona ko yisubije inyuma gatoya akagomba kuvugira iyo ntwaro ya apartheid
agashimwe yaranonse ka Nobel bari kumwe na Nelson Mandela icyo gihe niyumvira ko muri urujya mwanya byari bibereye yego byari bibereye ko nticari igikorwa cyoroshye cyane kwemera ko abirabure batwara iki gihugu niyumvira ko muri urujya mwanya wiwe yarabikwiye ko yarakoze ibishoboka yego ni legacy umuntu atomukura ko ko benshi byari byarabananiye cyangwa na volonté bari bafise yo kubikora ariko rero mu nyuma inyifato yiwe ntiyabereye abantu benshi cyane ko sinzi n'amareaction ariko araba ku ma social media urabona ko abantu benshi bavuga bati no ikitubabaje nuko afuye atigeze asaba ikigongwe byerekane ko intwaro yatwaye yamereye nabi cyane abirabure bimwe bitabaho
yafise niyo fondation Frederic de Clercq foundation yakora ibiki iyo fondation hari kintu yafashe je kiboneka muri Afrika yepfo kubijanye no guhuza nibwo yose nubwoko bwose bw'icyo gihugu
kuvugisha kuri ya fondation abantu benshi ntibazi nikikora ngaha ko ntiboneka cyane kwiri active mugabo niyumvira peut-être nkaho yaba mu za Cape Town niyo yoba yakora cyane hama abantu benshi nta kintu kinini bayizi ko peut-être aho yaba Cape Town niho yoba yari très active cyane mugabo mu minsi yaheze iyo association aboneka igirijwi biri ko biraba muri kino gihugu itange nta conseil itange impanuro ko ibintu byogenda hama abantu benshi bishizemo ko ari fondation iri rasiste iraba interese z'abazungu gusa itaraba interese z'abanyagihugu bose bo muri kino gihugu ushizemo cyane cyane abirabure abahinde hamwe n'abakalate
muri make mu kurangiza president wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa yashikije itangazo aho yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa de Clercq kandi yavuze ko yagize uruhara ruboneka mu kuzana demokrasi muri Afrika y'Epfo muri rusange umuntu afatiye byose hamwe mwavuze iraga igiwe ko yafashije muri iyo demokrasi umuntu amufatiye muri rusange igihagararo ciwe azokwibukirwa kuki iraga igiwe muri make
muri rusange biragoye kwishyira mugabo no kubenya yuko nkate tuba ngaha tubona discrimination yabaye kera cyanke iki muri rusange hari abazovuga ko yoba yarafashije kuzana demokrasi hari abandi bazungu ba extremiste bazovuga ati yaragurishije igihugu ntiyari guhereza abirabure hari abandi birabure bazovuga ati no ntiyagize eforo nini iboneka cyane kugira yemere yuko intwaro ya apartheid yari mbi cyane kandi yakoreye amabi abirabure cyane cyane bo muri kino gihugu. Nuko riko ndabibona muri rusange.
Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, ikipe y'igihugu cy'umupira w'amaguru ya Mali yatsinze y'u Rwanda ibitego bitatu ku busa mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi kizakenerwa mu gihugu cya Qatar umwaka utaha. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye uwo mukino.
Muri urwo rukino rwa gatanu mu matsinda rwabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umugwi w'u Rwanda Amavubi watanguye neza werekana ko ushaka intsinzi na rijya mu nkino zine zimaze kuba utaratsinda na rumwe. Ariko ku munota w'umunani inyuma yaho Jihad Bizimana aronka ikarata itukura, urukino rwaciye ruhinduka. Abakinnyi ba Mali baciye boroherwa barondera inzira yo kumeneramwo. Mbere ku munota wa 19 Mali kiraronka igitsindo cya mbere cyatsinzwe na Musa Djenepo. Inyuma y'umunota umwe gusa Mali yararonse ikindi gitsindo gitsinzwe na Ibrahima Kone. Abakinnyi ba Vincent Mashami babandanije bagerageza kwinanata kugira barabe ko boronka igitsindo biranka. Iyo migwi yagiye kuruhuka ari ibitsindo bibiri vya Mali ku busa bw'u Rwanda. Mu gice cya kabiri cy'urukino Mali yabandanije isumvya umugwi w'Amavubi wakina udakwiye, aho byari bigoye cyane ko abakinnyi b'u Rwanda basatira igori rya Mali. Abakinnyi b'u Rwanda kubera uburuhe bwo gukina badakwiye byabaviriye mu gutsindwa igitsindo kigira gatatu ku minota 88 gitsinzwe na Koulibaly. Urwo rukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya Mali y'itsindo bitatu ku busa bw'u Rwanda. Kubera iyo ntsinzi, Mali yaciye ironka uburenganzira bwo kuzobandanya amahiganwa ku ntambwe ya nyuma izohuza ibihugu cumi vya Afrika bizovamwo bitanu bizoserukira Afrika i Qatar mu gikombe c'isi. Umenyereza Vincent Mashami aremeza ko ikarata itukura baronse yahinduye urukino bibaviramo gutsindwa.
Ntabwo rero byoroshye gukina utuzuye ku ikipe nziza nka Mali. Byatugoye gusubira mu mukino. Ku ikipe rero nk'iyingi ifite abakinnyi beza bafibaza icyo gukora imbere y'izamu, bazi gukosora amakosa abantu bakora ngira ngo badukosoye koko. Mu by'ukuri ntabwo yari match yoroshye, kandi turi mu rugo twagomba kugira uburyo twitwaramo birenze ibyo twitwaye. Muri make navuga ko turababaye, ariko tugomba kwigira ku makosa yacu.
Uwo mumenyereza w'Amavubi ngo ntarota atana n'akabando kuko mu buzima kizira kwita ku mwikomo.
Amahoro uba ufite iyo akazi ukora katagenda neza, uri umunyamakuru uzi ko nawe akazi kawukora katagenda neza. Icyo kimwe n'akandi kazi kose ntabwo biba bimeze neza, ntabwo wakwishima, ntabwo utuje, ntabwo uba wumva ufitiye ishema mu bantu, uba wumva ko hari ideni ufitiye abantu. So ngira ngo muri make nta nakubwira ko ntabwo ari ibintu wa muntu yavuga ko yakwishimira, ariko nyine mu buzima ugomba gufesinga ibibazo, ugomba kurwana n'ibihari. Ntabwo no mu buzima busanzwe ntabwo inzira ihora ari nyabagendwa, uhura na challenges zitandukanye, ariko ubuzima bugakomeza.
Nta rundi rukino ruzosubira kubera kuri stade ya Kigali imbere y'uko icyo kibuga gisubirwamo, kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi risanga kidakwije ibisabwa kugira cyakire inkino mpuzamakungu. Twamenyesha ko na stade Amahoro itarekuriye kwakira inkino mpuzamakungu, bisigura ko umugwi wa APR urukino uzokina na Berkane yo muri Maroc mu nkino zihuza imigwi ya Afrika yatwaye ibikombe iwabo. Uwo mugwi w'igisirikare cy'u Rwanda uzakirira hanze y'u Rwanda. Mu rukino rwa nyuma rwo mu matsinda, u Rwanda ruzokina na Kenya i Nairobi, Mali nayo izokwakira Uganda ya Agadir muri Maroc. Kugeza kuri urwo rukino rwa gatanu, Mali niyo ya mbere n'amanota 13, Uganda ya kabiri n'amanota 9, Kenya ni ya gatatu ikaba ifite amanota 3, u Rwanda rukaza mu kibanza cya nyuma n'inota 1. Muri izi nkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi, imigwi yo muri kano karere yifashe nabi cyane, kiretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite amahirwe yo kuja ku ntambwe ikurikira, naho nyene itsinze urukino rwa nyuma ruzoyihuza na Benin. Ibindi bihugu byo muri kano karere nta mahirwe na makeya yo kubandanya bifise. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kuyabagezaho. Mbashimire kuba mwumva radio Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi mbararikire ikiganiro Agasaro kaburaga cyo kuri iki cyumweru. Muzagikurikire muri benshi, hari abazabonamo udusaro twabo. Mbifurije amahoro, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.